Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muramutse inshuti mwese duteramanye. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 3 y'ukwezi kwa kane umwaka wa 2017. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Igihugu cy'u Burundi kirungutse ibintu byinshi cyane kuko turarabira hamwe kandi ibijyanye n'umuti ingene imiti itembera mu gihugu ingene imiti ishobora kuva mu gihugu yinjira mu kindi.
Uyu ni Josiane Nije imbere umushikiranganje w'u Burundi ajejwe amagara y'abantu avuga ko kwakira inama y'abashakashatsi ku ndwara z'ivyaduka yagiriye akamaro u Burundi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye itorwa rya Immaculée Ingabire mabanga yo kurongora urunani rw'amashyirahamwe yigenga yo mu karere ka Afurika y'ubuseruko yose. Turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Mbere yaho ariko reka dutega amatwi umugenzi wacu Aloise Bigirimana atubwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gihe. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Urakoze Federico. Tiahere muri Congo, Papa Francis umwungere wa Ecclesia Catholica ahamagarira amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu nkuka y'imisa yahereje ejo ku munsi w'Imana mu buraruko bushira ubuseruko bw'Ubutaliyano, Papa Francis yashikirije ko ababajwe n'inture kazama zahitanye ubuzima bw'inzira karengane mu ntara ya Kasai. Papa yateye akamo abantu bose gusabira amahoro abanyekongo no gusenga kugira imitima y'urwanko n'ubwicanyi y'abakora ubwo bubisha ihinduke. Haraheze amezi atandatu hari umurwi witwaje ibigwanisho wama wihaye inkumbi mu ntara zine ziri hagati muri Congo, aho abantu bashika 4 bamaze kuhasiga ubuzima. Ekleziya Katolika muri Congo yifatanije n'intumwa ya Papa ku munsi wa 4 basavye abajejwe umutekano nabo nyene bama badumwe ku rutoki ko bazimanganya ubuzima bwa kiremwa muntu mu gihe baba bariko bahiga abo barwanyi kudahitanisha n'abanyagihugu b'inzira karengane. Umukuru w'igihugu cha Niger Mahamadou Issoufou yatangaje ko atazigera ahindura ibwirizwa shingiro ry'igihugu ciwe kugira yiyongere ikiringo cha gatatu mu gihe ikiringo ciwe cha kabiri c'imyaka 5 kizorangirana n'umwaka w'2021. Ivyo yabitangarije kuri televiziyo y'igihugu mu gihe bariko bahimbaza umwaka urangiye atorewe kurongora ikiringo kigira kabiri. Ikiringo yatanguye ku itariki ya kabiri z'umwaka w'2019 tandatu urangiye. Ibwirizwa shingiro rya Nigeria riha umukuru w'igihugu gutwara ibiringo bibiri gusa. Perezida Issoufou uwafise imyaka 35 y'amavuko mu gihe yo kubahiriza ivyo avuze yo babaye umukuru w'igihugu wa mbere muri Nigeria yatowe biciye mu matora akazoba atanze ubutegetsi mu mahoro. Mumenyesha makuru w'umunya Somalia yari yanyurujwe ku munsi wa gatandatu afatiwe ko inkoho, avuga ko yashoboye guca mu ryahumye abari bamunyuruje inyuma yaho imodoka barimwo ifiriye. Hanade Al-Guledi yatowe kuri wa mungu igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kwa kane ari mu murima mu gisagara cha Afgoi kiri ku birometero 30 by'umurwa mukuru Mogadisho. Yavuze ku imodoka barimwo yabo bantu bamunyuruje yafuye igihe bariko bamukura mu kibanza kimwe bamwimurira mu kindi. Amakuru ya mbere yari yatangajwe yavuga ko abari bamunyuruje bamutaye muri uyo murima, ariko Guledi yabwiye iradio ya Amerika ko yashoboye guca mu ryahunye abari bamunyuruje. Abapolisi barashoboye kumubaza ibibazo imbere y'uko ajanywa mu bitaro gusuzumwa. Amakuru tuyabanarize hano muri Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuri uyu wa mbere arakira mugenzi we wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi mubonano ufise intumbero yo gukomeza imigenderanire. Sisi yabaye mu bakuru b'ibihugu ba mbere bakeje Trump igihe atahukana intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu kandi ntiyacana uwaka n'intwaro ihitiye ya Obama yamwagiriza gutwaza umukazo no guhohotera ikiremwa muntu. mwamenya ko abagabo babiri bigeze guhurira mu gisagara cya New York mu kwezi kw'icyenda umwaka uheze igihe cy'imyamamazo y'ikibanza cy'umukuru w'igihugu amakuru ava mu biro bya President Obama President Trump murambarira avuga ko uyu mubonano uba mu mwiherero ivyo bikaba byashavuje abaharanira gateka ka muntu bababazwa no kubona America yakira President Sisi yagirizwa guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu nkuko byashikirijwe na Sarah Morgan ahagarariye Human Rights Watch aha muri America mwamenya ko leta ya Obama mu mwaka w'2013 yari yahagaritse imfashanyo ya gisirikare yaha igihugu cha Misiri inyuma yaho Mohamed Morsi yahoze atwari ico gihugu akuriwe ku butegetsi byakurikiwe n'ubwicanyi bwakorewe abamuyoboka muri ico gihugu cha Misiri makuru twategure nahagarukiye turasubira mu mwanya gice cy'isaha imwe mu yandi makuru.
Urakoze Aloyiza kuma kuru uheje kutushikiriza. Ibihugu bigize akarere ka Afurika y'Amajyepfo EAC biremeza ko bifise uburyo n'ubuhinga byo guhangana n'indwara ziryaduka. Muri indwi umurwi w'abahinga b'abashakashatsi bo mu ishyirahamwe rya Afurika ryo mu Buseruko EAC bari bakoraniye i Bujumbura mu nama yabo igira gatandatu. Mugenzi wacu Eloge uri Kaneza ari i Bujumbura Burundi yarakwirikiranye iyo nama tumutega matwe.
Inama bene izo zitunganya uko umwaka utashe abagize umugwi w'abahinga babashakashatsi mu byerekeye amagara y'abantu barabira hamwe ama politike yoshirwa mu ngiro mu bihugu bitandukanye bigize akarere ka Afrika y'Ubuseruko yase muri uwo mwaka rero abahinga bibanze rwose kubijanye n'ingwara z'ibiza nkuko tubibwirwa na Jean Dodieu Ngirabega icegera cy'umukuru w'uwo mugwi
twarebye kubirebana n'ibyorezo ariko n'izindi ngwara zose zizwite ingwara za zandura twarebye aho ubushakashatsi bugize ibyo butwereka twiga uburyo twakwitegura cyane cyane ku byorezo twiga uburyo twakwitegura buri gihe byaje ngo nibiza bisangire twiteguye tutagira ibibazo byinshi bikomeye nko gupfusha abantu cyangwa se ibindi kwafashe ingamba zo kugira ngo twite icyo dushaka no kwitegura ntabwo dushaka ko izo ndwara zo cyane cyane bizo bitugiraho dushaka kubikumira bitaratugiraho nibyo rero twagiye impaka twareze aho buri gihugu gihagaze muri ubwo buryo bwo kwitegura tuganira uburyo aho tugeze twazamura tukagira imyiteguro irenze iyo turiho ubu ngo
kugiye myitegurire ngurugero rwa kino gihe ngirabe gasigura ko mu bisata bitandukanye by'ubuvuzi ubushakashatsi butegerezwa gushigura imbere
dukoresha uburyo ari bwo bugezweho mu kuvura butwara amafaranga make kuko hari igihe ukora ibintu ugakoresha amafaranga menshi kandi hari ikintu ukora kimeze nk'acyo ku mafaranga make nicyo niyo mpamvu uyu muryango washyizeho iyi komisiyo kugira ngo ifashe abashakashatsi mu bihugu byose bigize uyu muryango ibafashe ibahe ubushobozi mu rwego rw'ubuhanga bwabo ibahe ubushobozi mu rwego rw'ibikoresho ishyireho n'ubushobozi umubego nakwita bwa mahera noneho ibyo dukora mu bigo nderabuzima cyo ubu ndavuga centre de santé cyangwa mu bitaro dukora ibintu bigezweho mu kwisi kwere gukura ibintu biri hasi iyi komisiyo izafasha ibihugu kugira ngo ibikorwa byose bibe biri ku rwego rugomba kuba ari rwo rukurwa ubu ngubu
muri ivyo bikorwa harimo ubudandazwa rw'imiti umushikiranganje w'amagara y'abantu mu Burundi Josiane Nijimbere asanga Burundi bwarahungukiye mu kwakira inama
igihugu cy'u Burundi kirungutse ibintu byinshi cyane kuko turarabira hamwe kandi ibijyanye n'umuti ingene imiti itembera mu gihugu ingene imiti ishobora kuva mu gihugu yinjira mu kindi ingene iyo miti iba yasuzumwe ko ari imiti myiza hanyuma bakongera bakarabira hamwe nibijanye no guteza imbere amagara y'abantu muri rusange
ako kunguko ntikabonwa n'umushikiranganje n'iki imbere gusa n'abanyeshuri biga iby'ubuganga niko kuko uyiga mu kigo cy'igihugu cigisha ubuvuzi NSP
harakongukanye ni cyane ko batwerekana cyane cyane ko ngwara z'ibyaduka na cyane cyane kuko ntabantu bizo kuzirinda muri aka karere ka Afrika y'ubuseru turizera yuko ari inyungu kuri twegwe bwa mbere twegwe twahashitse ku gihugu cyacu ko twiza n'amahigo bibera mu gihugu cyacu
eka n'amashyira hamwe acuruza imiti n'ibindi bikoresho byo kwa muganga yemeza ko yaronke yakunguka muri iyo nama umukenyezi akora muri rimwe muri bene ayo mashyira hamwe
ikintu dukuramo ca mbere turaboneka ishiramo ryacu riraboneka abatari batuzi bakatumenya hama kubera tukira ibintu byo imiti hamwe n'ibikoresho byo kwa muganga biratuma tuboneka cyane kandi karakajyo keza ko kuza ngaha kubera hari aba professionnel de santé abantu benshi bakora mu bintu byo kwa muganga ngaha anya hama babone ivyacu bazodushorere canke bazobirangire nabandi
ngirabe yemeza ko ibihugu by'umuryango wa yase bigeze ku rugero ruhagije rwo guhangana n'indwara z'ibyaduka.
Aho duhagaze ubu ngubu mu rwego rw'ubuzima ni heza. Mu rwego rw'amashuri tuvuge ubwo kwigisha abone za kaminuza haba mu baforoma haba mu baganga mu rwego rw'aka karere turimo turakurikirana uburyo abaganga cyangwa abaforomo bigishwa kugira ngo abasohokamo ababona za diplome babe koko babikwiye. Ibyo twa twarabihuje turimo turareba uretse na nyuzo no mu mashuri yigisha turimo turinjira noneho no mu bitaro n'ahandi hose dushyireho ibyo byo nakwita norme ndabita norme dushyireho norme niba tuvuga ngo ni ibitaro ibigomba kuba byose bibihari ibyo rero byose biratanga icyizere kuko ubuvuzi cyangwa se ibyo turimo dukorera abanyagihugu ari ibintu byuzuye biri byo ntaho turababeshya turabaha n'icyizere kuko haramutse buhaje ibintu by'ibyorezo dufite ubu ngubu imyiteguro ihagije yatuma byanze bikunze tubihagarika ibyo ni icyizere gikomeye.
Inama nk'iyi y'abahinga bashakashatsi mu gisata cy'amagara y'abantu mu karere ka Yase izosubira kubera muri Tanzania mu kwezi kwa gatatu mwaka uza. Eroje Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Umunyarwanda kazi Immaculée Ingabire niwe yatowe ku munsi wa gatanu ngo arongore urunani rw'amashyirahamwe yigenga yo mu karere ka Afrika mu buseruko yose, East African Civil Society Organizations Forum, inzego nshasha zivuga kwicihutirwa ari ukuba mpuza kugira ngo amatati ari hagati y'Urundi n'u Rwanda arangire. Izo nzego zibabazwa n'uko abanyagihugu ari bo bahagirira ingorane kubera batishira ngo bizane canke ngo ubucuruzi hagati y'ibyo bihugu bibiri rugende neza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Claver niyo nkuru ari yarusha.
Urunani rw'amashami yigenga mu karere ka Afrika y'Ubuseruko, East African Civil Society Organization Forum, rumenyesha ko rwarambiwe no kubona hagati y'Uburundi n'u Rwanda imigenderanire itifashe neza. Urwo runani ruvuga ko izo ngorane zituma iterambere ry'akarere kose rihagarara, gutyo abanyagihugu bakabura ubwigenge bwo kwishyira no kwizana. Umunyarwandakazi Immaculée Ingabire yatowe kurongora urwo runani mu myaka ibiri iri imbere, yamenyesheje ko mu migambi ya vuba yo gukora harimo kugerageza guhuza impande zose kugira ngo ico kibazo kive mu nzira.
Niba hari ikibazo gihari ntibicare bakiganire gikemuke, ariko kuvuga ngo ninzi nyanya ndi mu Burundi kandi mbonaho ufite isoko ari mu Rwanda ngo sinzazijyanayo ngo zigurishe, cyangwa niba mpinzi birayi mu Rwanda mbona ufite isoko aho mfite isoko ari mu Burundi sinzabijyanayo, ibyo nibyo twebwe nyine turi kwanga kuko wa munyagihugu n'ubundi niwe bariho bahimaniraho. Natwe rega bagomba kudutega amatwi kuko turabaturage, kandi ndibwira ko ari twebwe bahagarariye. None se niba badashobora kumva ibyifuzo byacu barayobora ndi bahagarariye ndi? Nitangaza dushaka kwandikira abakuru b'ibihugu dusaba ko umutekano wagaruka mu Burundi, abantu ntibakomeze kwicwa, kunyuruzwa, gufungwa, mbese n'impunzi zigataha, ariko tukanasaba ko rwose bakora ibishoboka bakubahiriza ibyo biyemeje. Niba bariyemeje ko bishyize hamwe bagiye mu muryango umwe, nibakora ibisabwa kandi nibo babishyizeho umukono.
Icagira cy'umunyamabanga mukuru w'ugoronane no Murundi Godefroid Manirankunda nawe ne abona kwico kibazo cyo kunagura imigenderanire hagati y'igihugu ciwe no Rwanda kiri mu byihutirwa.
Tufashe naba jejwe vya politike ingene boza baratezura buke buke kuko nukuhagaza buke buke tukayicho bita mu gifaransa plaidoyer kuko abanyagihugu baraheza bakabakaruha bakababara iyo batafise bari bamenyereye bijya bita ukwishira no kwizana kwabo no kwishira no kwizana ku bidandazwa byabo birafasha mbere n'igihugu tera imbere kuko umunyagihugu ateye imbere igihugu kiratera imbere mu byo tuzobatujeje gukora ico kiri mu by'imbere jewe mbere shiri imbere gihambaye
Imakire Ingabire niwe mukenyezi wa mbere atanguye kurongora iryo shira hamwe rimaze imyaka 10 rivutse yiteze ko ijwi ryabo rizokumvirizwa
byari byo byose turabikora niba tabyumva bazaba bagaragarije abantu bose n'isi ko atari abayobozi ko nta leadership bafite kuko ifite leadership umva ibyifuzo byabo hagarariye ibyo rero nibyo dushaka kugira ngo natwe dushyireho akacu tuzanemo wenda ndi maraso atari abanye politiki kuko ibyo ari byo byose inyungu turwanaho n'izo umuturage kandi ntabwo ntabaturage bacu bazatera imbere batagenderanira ngo banahahirane mu buryo bworoshye
ikindi ngo runani rugiye gukora no gufasha gusubira gushiraho icyuka ciza hagati ya leta y'u Burundi n'amashami yigenga nkuko bivugwa na Godefroy Manirankunda asanzwe ngo yishiramwe adir mu Burundi
amashira hamwe ategamiye leta mu Burundi nivyo aragwaye nibisanzwe ko leta itumvikana n'amashira hamwe mugaba amashira hamwe simigambwe itavugarumwe na leta aho rero niho tugiye kuraba ingene twogerageza kuganira na leta tudaciye mu biganiro vya politike turi muri ishira hamwe tuzosaba yuko bazoshobora guca mu biro bikuru vya Afrika yo mu buseruko canke bagashobora gushikira n'abatwara mu Burundi kugira ngo bavuge bati batezure dushobore kuganira kandi dushobore kumvikana yuko ngo dukore tutaterana ibipfunsi
uretse ugoro nane gw'amashami yigenga mu kareka Afrika y'ubuseruko guyemeje kuba nk'umuhuza ni na mashinga amateka y'uwo muryango gerashizeho ku mwaka uheze mu guhiga ico kibazo naho biruko nticabujije ko mu ntango z'uko kweze kwa kabiri abashinga amateka batanu ku 9 baserukira Burundi muri yo na mashinga amateka banka kuja mu Rwanda mu nama basubiye ko basivye babitumwe niyo migendranire nyene icumbagira Pierre Clavin nkuru Yarusha kubwijwe rya Amerika
Uruhagarara
Rahumiwe Bega mana yanje ibi bintu tuzobikura gatwe imbere
Ukwikekana
Ehe mwishwaje tugasamara baradufye tatwese
Banirumve ko
Unje kwiswa mu bitanda Ishwi data wanje ntibizohava bimpitana Ishwi da
Buba ukaguhagararira neza.
Twaze biraturaba. Tureke ibintu byangare tubone. Byongera n'isinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Sheri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyuko uri umusereko nanje nkabo murengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Etu yutsinjutumese kamwe kamwe bandanya kongeza radio ijwi y'America unaho imwanya wa makuru ya sport mu Burundi no mu Rwanda rekariko dutangwe ku makuru ya sport mu Burundi dushikizwa na mugenzi wacu Evariste Ndikubanya
Igano ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere yari rigeze mu mpera zindwi ku munsi wa 2024 ku kibuga c'Imuyinga Olympic Star wo muri yo ntara watsindiye umuhira na Eglenor w'Imakamba ibitsindo bibiri kuri kimwe kuri uwa gatandatu ku kibuga citiriwe umugano Rudovi ko rwa Gasore igihe c'isaha 8 Lelier wanganije na Flambo wo muri Yigi igitsindo kimwe ku kindi igihe c'isaha 10 Atletico wanganije na Buja City igitsindo kimwe ku kindi inyuma y'ukunganya na Buja City igitsindo kimwe ku kindi Omar Ntakagero umumenyereza w'umugwi wa Atletico Olympique yasiguye igituma umugwi utashoboye gutsinda
nibaza ko yari match twasa nabanganye nibaza yuko uravye amakazi twaronse nayo baronse ntiyari menshi gose mugabo byase ni yari 50-50 nibaza icyabuzi no munsi kuva match gitangura no muri mita yababwiye mugabo urabona yuko bari afite ngo ikiba gihababo gutanga umupira amapasi gusaba harimo ikintu mwengo nta ntashaka ryarimwe naho mubaga ibyo amapasi yose bayatera bayatera nabi umva na Bujumbura City bujyana imbo naho hari yindwi bivana na determination yazananye yungwa rifu zedetemina soko turunani rifu zedetemina siku hiyo cho chatumia dudashika naeza kukuigo change tuunga nyamachi
umana kagiro munharabi nge ni hino zino musu zangenze murataka jichiwaza shakabiri uwani vitali duza kuko itinze hivili kubusa umuguwa muzinga harichize reko muzo hava musubira kugaru kamu kibaza shakabiri mbire mukabana wambi
harichize rekirari kwa sige machi zitaandatu champion chariho nibaza ko abantu bazomenya ubayi wa mbere asigiye nka match imwe cyangwa zibiri uko ndabibona je
mu rumonge kuri stade byizigiro igihe cyose umunani Magara Star wo muri yo ntara watsindiwe umuhira na Leader Didike Burundi Sport for Africa ibitsindo bibiri kubusa n'igihe cyose ha 10 kuri ico kibuga nyene vyagenze uko umugwi Vitaro watsinze umugwi wa gisirikare muzinga ibitsindo bibiri kubusa Igitega Musongati wari uramutse wakira ngozi City w'ingozi urukino rwarangiye iyo migwi yose inganya ibitsindo bibiri kubindi ibuye hariya mu ntara ngozi message ngozi watsinze message y'Bujumbura ibitsindo bibiri kuri kimwe kuruno w'Imana naho Rusizi wo mu ntara cibitoke watsinze Interstar ibitsindo bitatu kuri kimwe urukino rwabereye kuri stade ya Buganda ku munsi wa 24 umugwi wa mbere ni Leader Didike Burundi ufise amanota 58 umugwi wa kabiri ni Vitaro ufise amanota 50 umugwi wa gatatu ni Atletico Olympique nawo nyine ufise amanota 50 ukaba urushwe ibitsindo na Vitaro ubwa kane haza Eglinoire y'Umakamba ufise ibitsindo 41 ubwa gatanu ni Message Ngozi ufise amanota 40 ufise ikirarane c'urukino rumwe mu kibanza ca 14 haza Muzinga n'amanota 19 mu kibanza ca 15 ni Magara Star n'amanota 19 nyene ubwa 16 haza Flambeau de Resto mu Ruyigi ufise amanota 16 iyo mirwi uko ari itatu atagihindutse ishobora gukoroka mu cicaro ca kabiri ku mwakuza mu mupira w'amaguru kandi kuri w'Imana habaye inama ya bose yishira hamwe y'umupira w'amaguru mu Burundi iyo nama ikaba yemeje 100% impinyanyuro z'amategeko mashasha agenga amashira hamwe y'umupira w'amaguru ku isi ariko naho biruko bamwe mu barongoye imirwi imwe imwe bavuga ko bitazoborohera gutunganya imirwi y'abana yegamiye imigwi isanzwe iri mu cicaro ca mbere ibisabwa mu mategeko mashasha ya FIFA Major Nshimirimana Desire ni cegera c'umukuru w'umurwi wa gisirikare muzinga
cya kabiri cerekeye ajya amatrebe y'abana kuba twemoje ko tugira suivant la FIFA. Et nyako honorable murabona les subventions muduha ajya 10 millions duhura n'ingorane nyinshi mu makrebe murabizi dufite ingorane nyinshi. Arahasanga rero dufite amariere au niveau de recrutement twagize kuba president tutarabariha cyangwa ibiri by'amaruko bijanye n'amarecrutement ugasanga ntibyoroshye kugira ngo ajye amahera kwire aho muri Premier League nabo bana. Ari ubudugudiyo cyangwa itwabagurira. Nashaka kugusaba kandi bagakona bagenzanje babyifuza ko mwokongera ko ikintu kurajya mahera yapfwe kugira ngo dushobore gufasha bajya abantu sinavuga ko akoresha arije yongeyemo ariko oniko ya monta turonka bitongeyemo ngo ramuga ikintu mwokongera ngo gatoye kugira nabo
Inama ya bose ya FFB yaremeje kandi icegeranyo c'amafaranga yakoreshejwe mu mwaka uheze wa 2016 ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Unadukubitire mu Rwanda mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire amakuru avugwa muri sport.
Umukino wo gusiganwa ku magare ejo ndi kwa gatandatu mu Rwanda hatangiye irushanwa ry'igihugu Rwanda Cycling Cup. Intera ya mbere yari iyo kuva I Kigali yerekeza mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. By'umwihariko iyi ntera yari yo kwibuka uwahoze ari vice president wa mbere mu ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Byemayire Lambert witabye Imana mu mpera z'umwaka ushize. Mu rugero rw'ibirometero 158 abaje ku isonga batanu ba mbere nabo mu ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu. Uwa mbere ni Jean Bosco Nsengimana wakoresheje amasaha 4 iminota 14 n'amasegonda 19. Uwa kabiri yabaye Bonaventure Uwizeyimana, ku mwanya wa gatatu haza René ukini wabo, uwa kane aba Munyaneza Didier, naho ku mwanya wa gatanu tuhasanga Patrick Byukusenge. Abakinnyi batagejeje ku myaka 18 bo basiganwe ahareshya n'ibirometero 92. Waje ku isonga ni Eric Manizabayo akurikirwa na Jimmy Mbarushimana. Aba bombi nabo mu ikipe ya Benediction y'I Rubavu. Mu mukino w'intoki wa volleyball, ikipe y'ikigo gishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority mu cyiciro cy'amakipe y'abakobwa, ku munota wa nyuma yananiwe kwitabira imikino ihuza amakipe yabaye mbere iwayo muri Afurika igomba kubera muri Tunisia guhera muri iki cyumweru. Mu cyumweru gishize nibwo umutoza wa Rwanda Revenue Authority Jean Dodie Masumbuko yatangazaga ko imyiteguro irimbanije ari nako ashimagiza ubuyobozi bukuru bw'iki kigo ndetse akanagaragaza ko yizeye inkunga yabwo.
Ubuyobozi bw'ikigo cya Rwanda Revenue Authority turabushima cyane cyane ndetse tukatwifuza ko bwa tuguma hafi nko cyane cyangwa iyo tutegura amarushanwa yo hanze ibikenewe dufite ubuyobozi prezida uhagarira ekipe abasha kubitugeza akabibabwira abayobozi ariko turashima cyane inkunga badutera mu kuduhora hafi dutegura ekipe
iki kizera ariko cyaje kuraza amasinde kuko ubuyobozi bukuru bwa Rwanda Revenue Authority bwandikiye ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda buvuga ko nta bushobozi bw'amafaranga bafite bityo ko ikipe izasigara ku rugo umupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere yari igeze ku munsi wayo wa 22 mu mpera z'icyumweru gishize kwa gatandatu Bugesera FC yanganyije na Sunrise igitego kimwe kuri kimwe i Nyamata kuri stade ya Kigali i Nyamirambo AS Kigali yanyagiye mukura Victory Sport ibitego 4 kuri kimwe Gicumbi FC yatsinze Marine FC ibitego 2 kuri kimwe kuri stade Umuganda i Rubavu Police FC itsinda Kirehe FC igitego kimwe ku busa ku kibuga cya Kirehe ejo ku cyumweru APR FC yatsinze Etincelles FC ibitego 2 ku busa kuri stade Umuganda i Rubavu Musanze FC yatsinze Espoir igitego kimwe ku busa i Musanze Pepinieri igwa Miskwi na Kiyovu Sport banganya ubusa ku busa ku kibuga cyo Kuruyenzi kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 22 w'imikino Rayon Sport iracyari ku isonga n'amanota 52 igakurikirwa na APR FC ifite amanota 48 ikipe ya gatatu ni Police FC ifite amanota 43 AS Kigali iza ku mwanya wa kane nayo ikagira amanota 43 ku mwanya wa gatanu turahasanga Musanze FC n'amanota 36 ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni Pepinieri FC ifite amanota 12 yari Claude Munyandinda Kigali
ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ku kibazo cy'agateka ka muntu igihugu cya Birmania cyarateye intambwe zikomeye kuva mu mwaka w'2011 yamara ibibazo bikomeye biracahari mu kwezi kwa kane mu mwaka uheze inyuma y'amatora yabaye mu mahoro Umugambwe utavuga rumwe na leta ico gihe National League for Democracy waruyobowe na Aung San Suu Kyi yahoze ari munyororo afungiwe ivya politike waratangwa ikiringo c'imyaka 5 cyo kuyobora igihugu ca Birmania leta nshasha y'ico gihugu yaciye yihutira kurekura abanyororo bafunzwe ku mpamvu za politike amajana n'amajana irorosha amategeko atari make agabanya uburenganzira bw'amashirahamwe aserukira inyungu z'abanyagihugu yamari bwirizwa nshingiro rirabandanya gutegekanya ibice 25% vy'ibibanza mu nama nshingamateka Ibwirizwa shingiro risaba kandi gisirikare kugena abayobozi bushikiranganje bwo kwivuna abansi ubushikiranganje rujejwe ibibazo by'imbibe n'ubushikiranganje bujejwe intwara yo hagati vyongeye zimwe mu ngingo z'amategeko y'igihugu cya Birmania ntizubahiriza ibisabwa n'amakungu kubijanye na demokrasi n'agateka ka muntu kubwa amaraporo y'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu uyu mwaka w'2016 aherutse gusohorwa n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ibibazo bitatu bikomeye ku vyerekeye agateka ka muntu muri Birmania bijanye n'ityozwe ry'agateka ka muntu mu bice birimwo imigwi y'ubwoko buri kurushi igeramiwe n'intambara kugeramira ubwigenge bwo gushikiza ivyiyumviro no kugeramira abanyagihugu bo mu bwoko bw'abarohinya amategeko yakoreshejwe muri kahise mu kugeramira uburenganzira bwo gushikiza ivyiyumviro no kugira amakoraniro mu buryo buciye mu mahoro aracubahirizwa kandi yarakoreshejwe mu bice bimwe na bimwe mu mwaka w'2016 inteko zijejwe umutekano zivugwa ko zakoze amabi akomeye harimo ubwicanyi n'indengerabutungane gufata abantu bunyamaswa gufata abantu ku nguvu kubinjiza mu gisirikare ku nguvu no kugeramira amatungo yabo Byongeye leta ya Birmania yabandanije kwima ubwenegihugu abari mu bwoko buri kurushi bw'abarohinya ivyo vyatumye ityozwa ry'agateka ka muntu ryiyongera mu kwezi kw'icumi n'ukwezi kw'11 mu mwaka w'2016 inteko zijeje umutekano zishuye ku bitero vyagizwe ku bapolisi bacungera imbibe mu kwica abantu kubazimanganya kubafata ku nguvu Nubundi bubisha ivyo vyatumye abo mu bwoko bw'abarohinya bagera ku 100,000 bava mu zabo naho leta ya Birmania yafashe ingingo zigereranye zo guhana bamwe mu bapolisi bakoze ayo mabi benshi mu bategetsi ba leta n'inteko zijeje umutekano babandanya kudakurikiranwa umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa leta zunze umwe za Amerika Rex Tillerson avuga ko gukomeza intwaro zifatiye kuyubahirizwa ry'agateka ka muntu na demokrasi ari nkingi ya politike yo hanze ya Amerika atangaza ko amaraporo y'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yerekana ko leta zunze ubumwe za Amerika ziyemeje zivuye inyuma ku vyerekeye gukomeza ubwigenge agateka ka muntu n'iterambere ku isi harimwo na Birmania
iryo ryari jambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika Juti mwese mkundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tumuneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu ngiye bw'ivyuma hamwe na Fatou Kalala yadufashe kwigeranya ibiganiro twabateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Monikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.